Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ari www.radioyacu.com wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma y'imyaka ine y'ibiganiro, amasezerano yo gushyira akarere kuruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji ku rwego rwa Afurika kagizwe n'ibihugu 55 yarashitsweko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Ivyo bikaba vyatumye haba inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yo gutanguza icesa ako karere ku munsi w'Imana urangiye mu gihugu ca Niger. Hari icizere ko akarere kuruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji kagizwe n'ibihugu 55 byo muri Afurika kazofasha kongereza ubudandaji mu karere ka Afurika. Yamara bitegereza ibintu bavuga ko impingi kiri ndende muri Afurika umuntu agereranije ako karere n'utundi turere two ku isi. Abahinga mu byerekeye butunzi bavuga ko hakiri inzitizi zikomeye, izo nzitizi zirimwo amabarabara n'amahira ya gari ya moshe mabi. Ibice binini vya Afrika bikirangwa n'uruhagarara hamwe na ruswa yatsindaro yatumye akarere ka Afrika kaguma kari nyuma y'ibindi bice byo ku isi. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Emmanuel Nkurunziza nkengurutse muri Antunga. Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umuhanuzi mu bushikiranganje buje rw'ubudandaji, akaba yaranabaye umusenateur mu Burundi, akaba kandi yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Kigali mu Rwanda. Twatumiye kandi Pierre Claver Nsengiyumva akurikiranira hafi ivyerekeye politike kandi akaba yanonosoye ivyerekeye butungane bw'inyuma y'intambara ari I Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Namahoro.
Turabaramukije.
Yego, tutarandiranye iyi ngingo y'ugutanguza icese akarere karimwo uruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji ku rwego rwa Afurika. Gutanguza ingingo yo gutanguza icese ako karere yabaye ku munsi w'Imana urangiye mu gihugu cha Niger. Ntangurire kuri wewe Emmanuel Nkengurutse, iyo ngingo muyibona gute?
Iyo ngingo yo gutanguza aka karere k'ubudandazwa muri Afurika ni ingingo nziza cyane. Ni ingingo nanone yari yaratetse gushika, kuko ni ingingo yotuma Afurika n'Abanyafurika batera imbere bagahabwa bakaronga ubutunzi bwisumbirije, bakaronga ubutunzi bushasha, bakaronga n'imishahara isumbirije mbere. Ugasanga urujya n'uruza rw'abantu ziroroshe ibitandazwa bikarengana, hanyuma akaboneka mbere n'uburyo bundi kukongereza umwimbu, kuko nibyaba kuko bitegekanijwe ategekanijwe yuko ibitandazwa hamwe n'ibindi byitwa amaserivisi imberakantambami n'abantu bonyene bagahabwa bagatembera bagira ica n'irirya atakibabuze. Icyo gihe rero ahantu hose hashobora kuba ibitandazwa cyangwa ubutunzi bashobora kugenda bakabikorerayo bagateza imbere ibyo bihugu. Kandi rero muri icyo gihe bafite imbere igihugu kubera imyumvire ishusho muri Afurika hose na igihugu cyose ntaza bikabunga
yego
n'abanyafrika bose batereye imbere
ku bwanyu niko kivyafashe ikihe kingana uko kugira ku karere kajeho niko kikatabaye mu bihe by'imbere yaho kuko ivyafashe iki
byafashe igihe kubera kuko urabona hariho ibintu bita burya ntimushobora kugira ibyiyumviro no kwitegereza mu byo
koze muri make nawe Pierre Clavence ngiyumva iyo ngingo yo gutanguza icesa ko karere kuruja nuza atantamba mu kugwego kwa Afrika mu bijanye n'ubudandaje mu yonago
ni ntambwe ikomeye cyane kumbure je mugihe tuvuga nyene ko ariho bamwe babona ko ari yishu yo bari yarasebye bamwe rero ni ngomba kuvuga nk'abo kuzi bo kwifashe neza mu rugo byabo mugabo hariho n'abandi bo bavuga bati nk'ibihugu bimwe bitagira bihora iseruka ku mabahari canke bashobora gusanga buganiye hagati y'ibihugu byinshi abo bashobora kuvuga ko coba ari ikintu kizobafasha kugira ngo kushobora kuba disenclave hanyuma bagashobora ari ibyo bafise bashobora hanze cyangwa ari ibyo kwinjira iwabo bikaza ngira ku biciro gito iyo nibaza ko ari cyo cya mbere umuntu yovuga cyumva ko ibihugu byose uko ari mirongo hafi byasinye ni 54 mayara asigaye kimwe ni Eritrea ariko hariho n'ibindi ngira kumbure umuntu aza kubivuga mu nyuma byo bijanye n'ibitegerezwa kuba kugira ngo by'ukuri inyungu iboneke
ibyo turaza kubiza ko nibyo
bashobora no kuvugana ingene cyane cyane iyo ngingo yafashwe ku rwego rw'abakuru b'ibihugu ishobora kugera ku bahinga nabo bakagira icyo badushikiriza kugira ngo by'ukuri mu byerekeye guhanahana ibintu mu byerekeye kwiga intambamizi nini zikomeye
reka turaza kuziza ko turaziza ko yego turaza kubiza ko ibyo bibazo turaza kubiza ko reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone dufite Bonaventure uratwumva
bonabumva
uhamagaye urihe
Mererenga hama Burundi
urafise ikibazo baza batumire cyangwa icyumviro ushikirize
nakabazo mbaza
yego
kubijanye n'uwo mugambi wo kugira ngo habe ukoroheza imipaka mu gushishaho ibidandaza n'ibindi turabona umengo hariho intambamye mu gihe bihugu byose bitagise umutekano kumwe ibyo muri Afrika yo ni tubona yuko ingene bishobora gukunda mu gihe bihugu bitafise umutekano ahubwo abakuru b'ibihugu bamaze bakajya hamwe bakaraba ingene bagakorera hamwe kugira ngo umutekano ukunze kumbibe wubahirizwe hanyuma hakaca habaho n'ingene hojaho isoko imwe rusange kugira ngo ibihugu bize birashorera hamwe niho byoyoro hamwe n'ikijyanye n'amakori kuko usaba gusanga ibihugu bidatoza amakori kumwe hari gusanga bifite amakori ari hejuru cyane kurusha ibindi rero aho nyine hobaho kubahirizwa mu gutanga amakori kugira ngo habeho uguhanahana ibidandazwa bimeze neza kibaye iterambere ryiza muri Afrika. Murakoze
cyane mwo mwishura Emmanuel.
Rego ibyo koze ukana iyo hariho makimbirane hagati y'ibihugu cyane mbere mu bihugu byarane mbere imigambi y'iterambere ariko rero hajya naho kubona yuko hari icyo kuriye n'ibyo bihugu ninde buze kuba abanyagihugu b'ibyo bihugu bagaragara ati
wagaragaza kuduza ijwi Emmanuel ntitumva neza
navuga ndi naje kujya ndavumva nabi no kurara neza Elegale kwikintu kwitwenda cyuko tujya mu bintu bitatugirira kamara abandi bari ko baratera imbere baradusize reka kwikintu kwitwenda nda kandi bwane ko hatuha munatu hatu kufasha abandi nitera mbere ari mana muri izi bintu asoko ni byo birajaho cy'amahoro y'ukuzisikira kandi se ni byo cy'amahoro mutamo bijya se hamwe cy'umuryango wa Afurika ndinze se hagize batandukanye bafite uburyo izo ngorane zose umuti kugira ngo haze amahoro n'umutekano icyo rero kirimo mananiza n'isoko rusange bagomba kubaka ahantu mananiza icyo ngo n'icyo kirakwiye
eka umurongo wawe umeze nabi reka turagaruka turakugaruka ko reka tubaze Pierre Clavens ngiyumva kuri cyo kibazo cha Bonaventure aravuze ko kibazo nyamukuru ni bimwe twagomba kuza ko mu ntambamyi mu nzitizi ku kibazo cy'umutekano kigikomeye cyane muri Afrika muhavuga iki
iyo icavuze kuri ni mungenge yumvikana kandi nibaza ko abo banyacubahiro bahuriyeyo bashobora kubagira bategekanya nk'ibindi bikorwa byihuta cyane bizoba kugira ngo bagice hirya no hino icyo kibazo kuko hariho wewe aravuze iby'intambara mugabo cyane cyane two nakwisunga cyane inkomoko z'izo ntambara mbega ziva kuki kuko hariho mbere n'izifatiye cyane cyane ku mutungo ihugu bimwe bimwe bifise ubwo bitagira uburenganzira bwo gushobora gukora gukorera kugira ngo bishobore kuzana inyungu kuri byo aho rero nibaza ko Afrika ngira nk'umugabane wiba urimo ari wowe uri mu ntambara zikomeye cyane cyane mbere n'izi huda bihugu hagati muri byo icyo bita amagere interne ni ukuvuga ko boraba mu muce wa mbere cokorwa kugira ngo habeho nk'umwumvikano woba kuri Afrika yose ingene ibihugu bikuye kubana mu mahoro bidaterana cyangwa iyo habaye intambara hagati y'ibyo bihugu kuraba ingene habaho nk'amakomisiyo y'amaho ajejwe kuraba ibyo atari cyo kimwe gusa nabijya twumva nko muri ishyirahamwe rya Afrika aho ubumwe bwa Afrika bufise umugwi ubiraba mugabo bitabuza ko haguma hariho uruhagarara n'indyane. Ikindi naco nibaza ko ingaruka mbi cyane cyane ziva ku izo ntambara zibonekeza rwose mu butunzi aho nk'ibihugu biraba nk'igihugu nka Congo cyari igihugu cifashe cobaye mbere ni moteri yotuma aka karere kose nka ekasimuri za Afrika yo hagati gusa no mu buseruko mugabo mbere Afrika nzima mugabo ugasanga kwera kwa tanzengo inzego zikomeye zikomeye zishinze imizizo bazikoreraho bafise ugasanga baravogerwa canke bo nyene ntibashobora kugira ingene bitunganya kumwe bihagije kugira ngo bashobore kwatira canke gutuma abandi bantu baje iwabo ngo bakorane canke ibyo bafite
bashobore
abandi. Rero nibaza ko ari ibibazo bikomeye intambara n'imbi noneho bibaye ari nko ku karere k'umugabane wose nibaza ko ari ikibazo cyo kwicarira cyane kugira ngo ibyo basinye bize by'ukuri bije mu ngiro kandi bitange inyungu.
Ego leka tubandanye ku mirongo ya telefone. Moise ari ku murongo, uratwumva Moise?
Ego ndi kubumva neza.
Uhamagaye urihe?
Allo.
Ego urihe?
Ego ubu ndi mu Rwanda.
Aho ni he?
Ndi mu Rwanda hano ni kandi ka muhanga mu Rwanda.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro shikiriza?
Ntabwo ndi kumva neza, ntabwo turi kumvikana neza.
Ego ndakubaza ko ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ni urebye ni cyumviro nange nyine ni igitekerezo mfiteho.
Yego.
Kuko n'ashimye nini cyane habaye na mu Rwanda ubu byinshi ariko n'ubwo bari bafite ni nziza cyane ariko nanone ikintu mba ndi kubona nta na hamwe byagera bitewe n'imbogamizi nyine bagenzi bari kuvuga urugero bari bari kuvuga ikibazo cy'umutekano niyo ntambamya mbere nabona. Iya kabiri navuga yuko wenda hari ikibazo cy'uko n'ibihugu ubwabyo byiyemeje gushyira hamwe ntabwo bifuje ubukungu ntabwo bihuje imico ndetse na rimwe ntabwo biri kugenda bivuga rumwe na rumwe.
Murakoze turabashimiye. Yego mubandanye? Mubandanye?
Yego twari turi kubanda ya ikindi kintu twari turi kuvuga ndatubye nk'ibihugu bikomeye muri Afurika na Nigeria wenda ukareba na Afurika y'Epfo ni abantu bafite imitungo kamere myinshi kandi ugenda ukareba no muri sekiteri hose bateye imbere haba mu nganda ndetse n'ibindi bintu byose. No, iyo ugiye ukaza noneho ukareba n'ibindi bihugu bigiye birimo wenda tuvuga mu karere k'ibiyaga bigari ukaza ukareba nk'u Rwanda ukareba nk'u Burundi ibyo aribyo byose harimo itandukanirizo rinini kuko abenshi nk'ibihugu byinshi wenda biriya bikomeye nka za Nigeria ntabwo bitinya kuvuga yuko ibyo ni nko kuribwa n'imitsi n'ibyo bihugu bisa nk'aho nyine biba byoroheje ndetse ni kurangiza bikaba mwaka karere k'ibiyaga bigari nk'iminsi nta mutekano hari none niba ari isoko rusange niba ari ubugenderanire hagati y'ibihugu bya Afurika n'ibihugu byegeranye ubwabo bikaba bitavuga rumwe ngo bikorere hamwe urumva imbogamizi zigenda ziza cyane ku buryo byazaba n'ikibazo gikomeye n'ubwo babishyira mu ngiro.
Murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Murakoze.
Didier nawe nyine araduteye akamo. Didier irindi zina huri?
Mbanje kubaramutsa.
Yego uri he?
Ndamutsa n'umutumire.
Yego.
Ego muri aka kanya tuyaga ndavugira i Burundi neza neza mu gisagara cya Bujumbura.
Yego.
Ego hama kuri uwo mugambi wo gukomeza ubumwe bwa Afurika biciye mu guhanahana ibidandazwa cyane mu guhanahana ihingiro ni byiza cyane.
Ndabumva mubandanye.
Ego mbo ni kuvuga turaje ibihugu byacu bigize Afrika ibihugu 55 nihenze
yego ni ibyo
ibihugu ibihugu bigizwe n'amasekere atandukanye kandi ibihugu bifite ikite mikiyo itandukanye tugiye mu rurero mu bijyanye n'ubudandazwa ubuhinzi cyane bijyanye n'amahinguriro iyo habaye gukomeza bwa bumwe birafasha cyane kuko hari ibihugu usanga bitafite intambwe imaze gushika ko mugabo nko mu gihe bishoboye kugira bwa bumwe bigakomeza bwa bumwe yaheza bigahanahana bya byimbiro bigahanahana bya bidandazwa bigahanahana ndetse n'ibindi bishobora gufasha gukerera ibihugu bigatera imbere cyane gufasha abanyagihugu muri rusange bagatera imbere
murakoze
murakoze cyane nicyo nagiye ashikirije
yego turabashimiye izo nzitizi ariko baravuga n'abaduteye akamo barashimikira cyane cyane ku byerekeye umutekano muke UDD ariko aravuga nk'ibihugu bitise ubutunzi butandukanye hari bimaze gutera imbere mu byerekeye amahinguriro mu gihe hari ibindi bigifise impingi kiri ndende muri ico gisata Emmanuel hari izotera ibibazo hagati ku byerekeye ako karere kugira gakore neza kubera uko kurutana k'ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bigize ako karere muri Afrika
ego icyo ubiravye ninzitizi ku bihugu kandi mugabo niko byama bimeze hose ku isi iyo bihugu byishyize hamwe kugira ngo bigire isoko imwe bidandazwa rumwe yahana ahantu bidandazwa ntabwo basangiye ubutunzi bumwe ntibaba bari ku rugero rumwe ariko rero nk'uko bavuga ngo advantage comparative igihugu kimwe gishobora kuba gifite ikibi gishobora kudandaza neza gusumba ikindi kindi kagira gutyo aho niho hari inyungu ikigira kabiri iyo igihugu cyane cyane bavuga ibihugu bidateye imbere yuko byaba bihahombera si byo kuko ibyo bihugu bidateye imbere nabyo birahabwa bikasha bishyira mu ngiro imigambi y'iterambere nabo bakarondera ingena batera imbere baronga ibyo bashora bimbura bakaronga umutesekara bashora bakahabwa rero kuko bafite isoko rinini riri hasi ryoroshye gushikira gusumba amasoko yo hanze i Buraya cyangwa muri Amerika cyangwa muri Asiya usanga bishikayo bizimbye kubera uburyo bwo kwiyunguruza kubyunguruza n'amataxi babishyize ariko kubera isoko iri kwegereye urashobora kugira umwimbu ukadandaza kandi ugahabwa ku ngufu cya kabiri n'ibyo nawe wahora ugurira hanze kure bizimbye ukabikura hasi ibyo biratuma abantu ibyo bituma amapolitike y'iterambere asubirwamo ibyo bihugu bidateye imbere bikayasubiramo bikaraba ukuntu nabyo yashobora kuyimbura gusunga kugira ngo bishobore kuronka inyungu muri ayo masoko ndabaha akarorero k'i Buraya hajya muri gashyirahamwe rya Buraya ubumwe bwa Buraya igihugu cyitwa Repubulika y'Irlande nicyo cyari igihugu cya nyuma mu bitunze mu minsi ya mbere batayashyira muri ibyo bihugu byitwa bya Repubulika y'Irlande yandi yose yandi mugabo icyo gihugu uravye amajyambere cyakoze n'amajyambere manini cyane batitambye niniya cyane kubera baronse isoko ryiza rinini ryagutse bahava rero bakora ibintu by'ama zone economique speciale menshi bahamagara abagwizatunga bakaza bagashyiraho amahinduriro yabo bakarenga umwimbu mwinshi bagahabwa bakaca basorera kuri iryo soko ibyo rero bihabwa rero birabateza imbere cyane nabo n'abantu bifashe neza nk'abandi banyaburayi ariko urumva kera bari biva rero ngenda mwebwe muri ibyo bihugu muca mwifata mugashyiraho amapolitiki atuma
reka tubandanye ego hari nabavuga iyindi nyungu kuvyerekeye kuja hamwe muri ako karere kuruja nuruza rw'ibidandazwa atantambamye ku rwego rwa Afrika ko bishobora no gufasha akarere ka Afrika mu gihe kari kariko karaganira karondera guteza imbere gushira imbere inyungu zako ku rwego mpuza makungu niko mubibona Pierre Clave.
Jewe ni cyo kimwe n'uyo mugenzanje ari kinavuze nibaza ko dukwiye kuraba aho ahandi byakunze yuko ibihugu bitanganya cyane cyane uburyo bishobora kujya hamwe hanyuma bigakorera hamwe kugira ngo umwe wese aronke inyungu gusumba yikorana. Ane uvuga cyane cyane ko jewe numvirije n'ikibazo undi mu naje gushikiza umwanya wo ari Burundi nibaza ko ubusumba sumbane mu buryo bw'ubutunzi ntibuzohera mu bihugu ariko kandi nukungana bibaza ngira n'ubutunzi ibihugu bishobora kuba bifise nk'urya mu Rwanda ariko aravuga mu byerekeye ubutunzi kama nibaza ko byo byose birahari mugabo abantu nibo mu bya politike bamenya intumbero baha ibihugu byabo bagaha n'uburere mbere bagaha n'umugabane wose nimba babishaka abo bantu bafise decision bafata ku buzima bwa Afrika. Rero cyo no vuga nuko kugira ngo byose bigende neza hakenewe ko habaho nk'uburyo abantu bashobora kugira negotiation akujya uyu mugenzanje yaravuze iburayije byose ico bakora barafise umuco wo kuvugana ku bibazo byose biba vya politike bivy'ubutunzi biba vy'imibano bakaraba aho umwe wese atarengera karimbo wundi mugabo cyane cyane bagashira imbere inyungu wundi yogira hanyuma wundi nawe akamenya ico akora akarorero nko mu byo ubudandaji muramaze kumva ko nko muri Amerika ari ibyo bashobora kuba bapfa n'abashinwa cyangwa iki mugabo hari aho bagarukiriza bakavugana bati ibi ingira byo shobora kugira ingaruka zikomeye kuba umuco w'abantu ngira taru harabo babifise ko bagahesha bakareka ama bakabandanya ukundi nibaze ko muri Afrika rero uwo muco wa negotiation cyangwa gushiraho ibintu bimwe bimwe bya arbitrage navyo ngira bagiye kuvyiga gusumba kugira ngo ari ibihugu bito byogira ubwoba cyangwa ibinini byo bavyumva ko bitoye bigiye kumera nk'ibi bisita nibaza ko ari kubiraba ibintu mishashi teraba bavu mugabo ngira bakoreye hamwe bakiyumvira bashobora kuraba mbere bakanavugana nk'ubu turazi muri Afrika rero nk'igihugu bihugu bibiri byo babigira nka kakao gusumba ibindi nimba ari nka cyane cyane nka Cote d'Ivoire bakamenya bati Cote d'Ivoire abindi bihugu mbega atari kuyitwara iburaye gusa hari ibindi bihugu nabyo byoshobora kuba abakiriya babo cyangwa kugira ngo ibintu nk'ikawa cyangwa iki kiri muri Afrika mugabo umwe wese adanaza ukwiwe mbega bagiye hamwe
bakatubandanye
umvikanye ari cyo byofasha
yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Igabe uratwumva? Alo Igabe?
Alo
watubwira irindi zina nahuri?
Mbonje ngoma muri Kongo muri kigira na demokrasi ya Kongo niho nkorera.
Ufise ikibazo ikimvira?
Ikibazo kuvugaho ni kijanye n'ubwo buryo bazabakorana n'umuryango cyane bijya gukangurira muri ubwo buryo ariko njye nkabona hari ibintu bitazashoboka bitazatakora.
Yego
kubera ko niba abantu bashobora kugira
alo
niba abantu bashobora kwambukanya ibintu bakabijyana bakabicuruza ariko njya mbona ku kintu kijyanye no ku mutekano kukiyumvikana neza cyane cyane abantu tuba tuyisenge.
Turabashimiye ku cyumviro cyanyu. Murakoze.
Cyane cyane tugendeye ku bihugu bituranye nabyo utangira umutekano batuzi kana kwanjye nk'u Rwanda n'Ubugande zumvikana ubwo rero kumva ko abantu bazambukira ibintu yewe ndagira ngo bavuge ikizere bihafi kugira ngo bumve ko ibintu byakambuka bikagenda bikagerayo nta kibazo pasiporti karimwe mbese ubusinzira koroshye sasa ikizere bazanye nicyo nashaka kubaza
murakoze turabashimiye radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku kwishigwaho icese rya karere kuruza n'uruza tantambamye mu byerekeye udandaji ku rwego rwa Afrika katangujwe rero icese ku munsi w'Imana urangiye mu gihe gucanije ku rwego rw'abakuru b'ibihugu mu ntambamye twavuze umutekano ariko ariho kandi ikibazo cy'inyubako ibyo no kwita infrastructure mu rurimi rw'igifaransa icyo se kibazo gikomeye cyane ga Emmanuel
ego mechara nikibazo nyamukuru ico kiri mu bibazo bikomeye gose kuko ugiye kuraba ikintu cyerekeye infrastructure ni kuvuga amabarabara ibibuga by'indege ibigeye sol maritime
amagari ya moshi
yose usanga ibyo bintu bitariho hagati y'ibihugu bya Afurika kugira ngo mbere uraje mbere n'urujya n'uruza rw'abantu ni kibazo uretse ku bidandazwa byonyine umuntu agomba kuva mu Burundi cyangwa mu Rwanda agomba kugenda Senegal niko hari karagiterambere y'ibidandazwa mu kirere by'indege abanje mu Kiburaya kugira ngo usubire ugaruke muri Afurika iwanyu ugarutse uko nyine rero kandi ugiye kuraba imihora y'urudandazwa rwasanzwe n'ubuhinga bwo gutwara ibintu n'abantu mbere n'uburyo bwo kwishyura urudandazwa byose bitumbereye ku masoko yo hanze ya Afurika ntabwo bisumbere ku masoko y'indani muri Afurika rero ibyo ni ibintu rero bizosaba kugira ngo nyine ibyeho isoko rusange cyangwa ibyo guhanahana urudandazwa bizosaba yuko haba porogaramu niniya cyane yo kubaka amabarabara amagari ya moshi amaresitora bifashe ibihugu bya Afurika ibihugu bya Afurika byonyine bikagira ugomba gutwara ibidandazwa ikinshasa ubusanzwe iyo wasize ndetse byogara na gari ya moshi by'i Kigali cyangwa i Bujumbura ariko uzoshikayo gusa bityo kugora cyane bishikeyo ugomba kubitwara Congo Brazzaville cyangwa Gabon ibyo bihugu kandi twibuke ko bisanzwe biri mu karere kamwe kitwa Seyasi ariko kugira ngo urwo rudandazwa rubeho by'ukuri bisaba rero amabarabara bisaba urujya n'uruza rw'abantu bisaba yuko abantu bashobora gutembera mu karere atantambamye kandi kubasaba ngo amatisa ibintu birebire iyo infrastructure rero iragoye akazi kacamifatana rero n'uburyo n'ubuhinga bw'uko ibidandazwa bitembera atantambamye n'abantu bakadandaza bakabiherekeza cyangwa bakajya kubirondera iyo biri atabubabuza batarenza kubanza guca iburaya cyangwa ngo bamare amayindi abiri mu nzira bagiye ku biro metero 2000 ibyo nibyo bigomba gushyirwaho imbere na mbere imbere ya byose gusumba mbere n'ibindi
yego
nisho ni ubuvuga rero bikomeye gusumba
yego murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone Josepha duteye akamo Josepha uratwumva
ndabumva amahoro Fideli
amahoro uri he
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego ikibazo icyumviro
mfite akabazo nshaka kubaza abo batumire ariko mwanze muhanda mu kibibi
ndarakumva
kuri insanganyamatsiko ya mwavuze yo gushyiraho akarere mu bijyanye n'ubudandaji hano muri Afurika ese babona ukuboko kwa biriya bihugu rutura kuza bukuhe mu bijyanye ni nuko kwishyira hamwe kw'abanyafurika
yego
ese babona bitazabatera ipfunwe urabona mfatiye ku rugero rw'uko hariho igitekerezo kigeze kujyaho cyo kugira ngo habeho ugushinga Etats Unis d'Afrique byari bitekerejwe na bamwe mu bakuru n'umwe mu bakuru b'ibihugu byo muri Afurika, hanyuma bikaza kumuviramo kuhasiga ubuzima.
Uri kuvuga Kwame Nkrumah wo muri Ghana
cyangwa se nuriya Muammar Gaddafi wo muri Libya?
Yego.
Ubwo babibona batese ntabwo byazatuma abo bazungu niba batagizemo uruhare muri iryo shingwa byazabangamira inyungu zabo, ufatiye ko nk'ibintu by'imitungo kamere yo mu butaka bwa Afurika ari byo bikora muri izo nganda z'ibyo bihugu bya rutura.
Murakoze. Yego.
So akabazo kanjye kara ku murakoze.
Murakoze, turabashimiye. Mwo mwishura Pierre Claver?
No, mumbabaje no kuri numvise ntana kimwe nsanko tunumbi ko tumvise na kimwe
kuri reka ndabasubiriremwo
murongo meze naje.
Yego, reka ndabasubiriye. Yabajije iryo soko rusangi muri Afrika ko karere kuruja nuza tantambamye mu vyereke budandaji muri Afrika ya byo ikibazo cyo kuboko ngo kwibihugu rutura ngo uko kuboko kwivyo bihugu ngo bizogenda gute kubera inyungu zavyo ngo bishobora kubangamira iryo soko rusangi ryo muri Afrika kubera ngo rishobora kugira ingaruka ku nyungu zabo bafise mu karere ka Afrika mwo mwishobora gute
makenga yiwe nibaza ko tari uwenye na yafise abantu benshi bariko baribaza ahubwo mbere mbega ko vyafashe umwanya munini kugira ngo abarongo ya Afrika mu gihugu kimwe kimwe baje hamwe bumvikane kuri iyo ngingo. Hari abibaza ngo mbega iyo bari ku nyungu ya Afrika gusa canke bo bariho n'ibihugu ruturanye n'ivyo nyene byo babishaka ko baje hamwe kugira ngo nabo bashobore kuronka inguvu bo bumvuga ibihugu rutura bw'uko cyuko negosia n'abaserukira abandi mugabo inyungu ngira zimwe zimwe za Afrika zi da serikiwe bikwiye. Aho rero nibaza ko nukuraba ingene abanyafrika nabo bazokwitunganya bakaraba kuko nimba nivyo n'ubundi bataravye neza nkuko usanga icyo kibazo twari bagiye kuvuga cy'uburyo buke ama infrastructure adakwiye nubu bazoguma bakenewe ibyo bihugu rutura bizoguma bikenewe mu gutanga imfashanyo yo kugira ngo izo infrastructure ziboneke mugabo mu kurindira rumba nabo ni inyungu bazoba bariko bararonka. Hanyuma ni kuraba rero amabanki ya Afurika nayo ingene ashobora kwipanga kugira ngo agire icyo azoba ariko arakora muri icyo gihe amafinansi bashobora gutanga kugira ngo byose nibyava hanze rumva inyungu ishobora kugenda isubira hanze. Mugabo birashoboka ko tutovuga kandi ngo ibihugu rutura bishaka yuko Afurika iguma hasi, oya, barashobora kuba bashaka ko nabo nyene bokorana n'abantu bafite ibitangazwa vyiza. Kuri ivyo rero urudandazwa niko rumeze, urumva ufise uburyo akorana n'uwundi no muri Afurika, si kuvuga ko ari amaleta azobikora bizokorwa n'abantu. Abo bantu nabo urumva bashoboye kuronka uburyo buzoba ibanki yari yose bizoba buvuyemo mugabo bije mu nzira nziza. Nibaza ko ari bisanzwe niko ekonomi sigeze ngaho igeze aho atawikora na rumwe mugabo gusa ni kuraba uburyo abantu bakoramo les règles qu'il faut suivre mu kugira ngo bakorane atawukandamije wundi cyangwa atawuri kwahenda wundi.
Murakoze. Ku murongo wa telefone dufise Ingabo, uratwumva? Ingabo uratwumva?
Yego,
uhamagaye uri he?
Ni muri Kongo.
Yego, turiko turavuga ku itanguzwa icese ry'akarere kuruja n'uruza tantambamye gw'ibidandazwa muri Afrika ku rwego rw'akarere yatanguje icese ku munsi w'Imana mu gihugu cya Niger. Hari kibazo ufise ubaza abatumire canke icyumvira ushikiriza?
Bon, nashaka kubaza ibihugu biri concerne.
Yego.
Niba buri muntu wese ushaka kuba yakwiyadera abifitiye uburenganzira.
Yego, ibihugu vyemeye ayo masezerano ni 54. Igihugu kimwe gushika ubu kiri hanze yabyo ni Eritrea. Ivyemeje bigashya no mu mategeko y'ibihugu byabo bikemeza ayo masezerano ni 25 ivyo vyemeje ayo masezerano. Kubera vyemeje ari 25 birakwiye ko ayo masezerano aca aja mu bikogwa. Turabashimiye kuba mwaduhamagaye. Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Turako turavuga kuri izo ntambamyi, twavuze ikibazo cy'umutekano, twavuze ikibazo kijanye n'ama infrastructure. Ntitwibagire ikibazo gikomeye cyane nyamukuru cyagiramiye akarere ka Afrika, iterambere ry'akarere ka Afrika, arico ikibazo cya ruswa yatse indaro ibiturire muri Afrika. Iyo ntambamyi itavuyeho, mubona ko karere arico kazoshika ko Emmanuel.
Ego me imbere ko nakwishura kuri iyo ntamba n'indi yitwa ruswa, reka vuga akajambo gatoya ku byerekeye ukuboko kw'ibihugu bya rutura. Ibyo mu magambo make cyane, ego n'ibyo aka karere karoriyeho, hari ibyo buhomba ibidandazwa baba badandaza bakashora ino bishobora kugabanuka kuko bisubirirwa n'ibyo twebwe nyine twimbura tukabicuruza hagati y'ibihugu byacu. Mugabo uba ugombye kuraba mu kanya gato, umwanya muremure cyane, bituma Afurika itera imbere igahava igira ububasha bwo kugura ibidandazwa byinshi harimo n'ibyo by'Iburayi. Urabona nka nk'ubumwe bwa Burayi bugura ibintu byinshi muri Amerika. Amerika igura ibintu byinshi n'ababikwijyebo bakadandaza hagati yabo baguma barondera ibintu. Uko rero n'uwamutunze mufise uburyo bwinshi bukwiye ni kugura byinshi, harya nta kuganira n'umukene. Tukumwe dukenye niya fenomene bita le paradoxe global de la mondialisation, ituma bamwe batunga cyane abandi bagakena cyane, bigatuma imbozi ziruka Iburaya kandi kubera zikenye bigenda byonyine. Abanyaburaya nibaza n'abanyamerika barakeneye ko byohagarara. Kugira bihagarare ni uko Afurika ikora imigambi y'iterambere, abana bayo bakagumba mu bihugu byabo, bagateza imbere ibihugu byabo, bakaronka y'akazi, bakaronka ikibatunga n'ikibabeshaho. Nibaza rero ko uyu mugambi batawufashe nabi abo bantu barusura ari umugambi mwiza mu gihe ukuja ubiraze mu kiringo kinini. Ikiringo bito biragorana, ushobora gusanga batakaje ibindi. Ikindi gihe gatatu nuko yavuze mugenzi wanjye Afurika hari ati nuko nabo bazihabwa batanga amafaranga menshi bagafinansa imigambi y'iterambere yose. Amafaranga benshi barayafite niyo yagenda bakayunguka ko urumva nayo n'inyungu. Ngarutse rero kuri icyo cya ruswa, iki ni ikibazo gikomeye cyane. Nasomye waradusoma aya masezerano ashyiraho aka karere yo guhanahana ibidandazwa. Aravuga ko Abanyafurika bakwiye guhindura bagahindura ibintu. Mu kintu cya mbere bahindura ni iki cya ruswa, ariko hari ibihugu bishobora ngaho dusabye indaro hano mu Rwanda harabishobora. Ruswa yaragabanutse none mu Rwanda babishobora, ni kubera iki abandi bo bakabishobora? Rega tugiye hamwe dufata uturoro twiza tw'ibihugu byateye imbere, biriko biratera imbere muri iki n'iki, akaba ari byo umucyo n'umugenzo n'ibindi bihugu bisangiye ako karere. Ariko kabisa ikindazo kigogorana kugira kibyo, ariko niboroboro mu bintu by'ukubaka nacyo nyine kigomba kujya mu mugambi w'ukubaka kugira ngo iryo shyirahamwe n'ako karere gashobore
kubaho. Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Jimmy aduteye akama. Jimmy uratwumva?
Ndabumva.
Jimmy uhamagaye urihe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Kirundo komine Ntega.
Ikibazo iki? Yego, ikibazo cy'imvuro.
Cy'imvuro nataka gutanga. None tuba turareba mu byo hantu by'idandazwa muri Afurika. None nka twebwe
ngene muri Afrika nk'umuntu ariko arareba atazanga akenshi bikunda kubihera ibintu bya politiki bya Afurika biraguhiriye ndasanga akenshi imipaka irugane nta muntu abona ukuntu
Jimmy turamutaye ku murongo wa telefone dufise Emmanuel. Emmanuel uratwumva?
Twumva.
Jimmy wagarutse? Twa twagutaye bya byacikaguritse bandanye icimbiro cyawe.
Icimbiro cyawe.
Halo, halo, vuga nda turakumva.
Icimbiro cyanjye rero ni uko nashaka kubaza ukuntu muri no Afurika bikunda guhanahana ibidandazwa kubera akenshi bivana n'imbo za politiki ziri mu bihugu bigiye bitandukanye ati byoca bishoboka gute ko igihanangwa ry'ibidandazwa rikunda kandi akenshi politiki uca usanga ubera niyo yoba iri imbere cyane ugaca usanga ibyo bidandazwa ntibikunda ati rero bagukorera imyinshi gute kugira ngo igihanahanwa ry'ibidandazwa bikunde muri no Afurika ko tubona urenga akenshi no muri no Afurika tuba harimo ubukene bwinshi.
Murakoze icyo kibazo bari bagiseguye ariko sinzi ngira muri make cyane. Pierre Clavier yo kwishura uwo mwishura Pierre Clavier
nukuri tewe uyu murongo ni mubi cyane ko
ariko aravuga ko ko guhanahana kw'ibidandazwa mu iryo soko rusange muri Afurika ko kubera ibibazo bya politiki atabona ko ari ikintu kizokwigaragaza mu bikorwa mwari mwakivuze mwo kivuga mu majambo makeyi nimba ari karumviriza
nego me no mukira ko ingorane zizokwamaze hari ariko umwe n'abantu bashobora gukorana cyane cyane muri ibyo by'ubudandaji ngira cyane cyane abo bamaze gufata iyo ngingo yuko iryo soko rusange hoba guhanahana ibidandazwa nibaza ko bashobora no kuba bariko bariga barabira hamwe abahinga boraba ingene intama zimwe zimwe zo kugwaho kugira ngo abantu bashobore guhanahana no kumvikana kugira ibyo bumvikana ko kugira ngo bashobore kubana kuko urumva nubwo intambara zibaho abantu barabaho kandi babandanya bahanahana ibyo badandaza nibaza rero ko ibyo ni kubiraba muri rusange n'ingendo nshasha ngira ngo n'abakuru b'ibihugu bazokwigira bazoraba ingene by'ukuri uwo n'umuco wundi mushasha bazoshobora kumvikana kugira ibintu bigende neza nibaza ko ari amamekanisme d'arbitrage ari ingene bonegosia neza ingene inaizo ntambara zobaho mugabo ibintu byo boshobora kubandanya bakorana ibyo boreka kuko urumva intambara zozo ni n'ukutumvikana bibaho ariko abantu nabo kugira ubwenge bwo kubicamo no kubitsinda.
Murakoze Emmanuel. Nawe nyine ku murongo wa telefone watwumva Emmanuel? Alo Emmanuel watwumva? Uhamagaye uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufise akabazo icyumviro?
Mfite ikibazo kigira kiti
yego
ese buri aho kugira ngo abayobozi bagende basimbura mu bihugu byacu biteze ikibazo biri hari ukuntu hajyaho kugira ngo gutorwa umuryango wa Afurika yunze ubumwe uzibigiramo uruhare buri gihugu cyose gitorwe ubwizi kugira ngo iby'umuperezida umwe yatangire undi abikomerezeho kugira ngo tubashe kugera kuri iyo ntambwe ifatanye mu isoko mpuzamahanga abanyafurika ingingo nababwira. Murakoze irishaga Emmanuel Kigali mu Rwanda.
Murakoze mwo mwishura Emmanuel ngira uko nabyumvise ariko aravuga ngo kubera hari ikibazo cyo gukurikirana kw'abakuru b'ibihugu umwe afise kiringo ciwa kagiheza kagenda bakabisanya kubisanya kwa bakuru bibihugu ku butegetsi sinzi ko yavuze kumenga ngo umuryango umwe bwa Afrika wo bigiramo uruhara ngo si kibazo gishobora kugeramira iryo soko rusange kuja mu bikogwa
cyo kibazo bamye bakigaruka ko ibihe cyose ni ibazo bya politike ibibazo bya politike by'indani y'ibihugu kandi mugabo bihabwa bikagira indirekiti ku migenderanire y'ibindi bihugu bibazo yuko icyo sinzi ko kijyanye n'ishyirwaho by'aka karere mugabo icyo ntibivuga ko ni kimwe mu gihe aba ibihugu byasinye amasezerano bikemera kuyakurikiza iyo habaye rero igihugu gishobora gukora nabi kikabuza ibidandazwa by'ikindi gihugu ni uko batumvikana hariho uburyo bwatekanijwe bwo guhabwa baka iyo ngorane bakayikemura iriho iriho iratekanijwe kumbere ukabibuza kuko ibintu byitwa mu kirimi cyane mu Kinyarwanda ettemana sena ibyo byose n'ibintu biriho nta kuntu ushobora gufata ibidandazwa by'igihugu kinaka ngo uhabwe yubisa ugomba kubifata cyo kimwe n'ibihugu n'ibidandazwa by'ibihugu byose bigize ako karere iyo utabikoze gutyo icyo gihugu wagiriye nabi kirakwitwarira muri mu rwego rwatekanijwe kandi muri icyo gihe uteza kubikuraho kandi zikenewe ugatanga indishyi ibyo byose byatekanijwe mu masezerano abiriho rero kindi ngira akazi ntagomba kuvuga ingorane za politiki zizokwamaho mugabo rero harya nk'uko abivuze mugenzanje ibintu byazanye ukubona ibintu gushasha ukubona ibintu neza ugahindura ibihugu bigahindura ababitwara bagahindura bagashaka cyane cyane gutura inyishu z'abanyagihugu babo kuko ntushobora kuvuga ukora politiki mu gihe abanyagihugu babo utabarondera icyo bakora icyo barya ikibafasha kwa muganga ibibirani ibyo nabyo bizanwa n'umwimbu na politiki yo guteza imbere umwimbu n'urudandazwa n'abagwizatunga bakaza bagatanga akazi abantu bakaronka ikibabesha iyo niyo politiki ibindi byose ni gucanisha bw'abantu si politiki iyo nibaza ko n'abanyafurika nabo nyine bareke kuza baravuga ngo bagiye kuraba babatwara n'ibindi aribo babitora batore abantu babona ko bashikana ku majyambere y'ukuri ayo majyambere niyo abaha ibindi ukabaha kubaho bukaba uburyo bwo kubaho bakoresheje uburyo bw'igihugu cyangwa uburyo bwabo
murakoze
niyo politike nabyo rero nibyo bizojyamo muri iyo ntumbero nshyashya bafashe abakuru b'ibihugu bagira bati tugomba gukomera mu kwikura k'ubukene
murakoze
dusanzwe dutunze
yego turafise uduhamagaye ku murongo wa telefone ni Jean-Claude urihe unyarutse ikibazo cy'imviro
muraneza
yego
nk'uko bisanzwe ndi ngoka Jean-Claude hano mu murenge wa Gashanda bari mu karere ka Ngoma mu burasirazuba mu kagari ka Kirwa mu mudugudu Rema ya mbere
yego
baje kubashimira kuri ibyo biganiro byiza mpamvu tugeza
turabashimiye namwe ikibazo cy'imviro
abashimbye nuko bayiteguye kandi ibisobanuro turi guhabwa n'ibibazo ni bimwe mu bintu biri kudufasha cyane kugira ngo dusesengure ubumwe n'ubwiyunge ndetse no gukorera hamwe n'izo mbaraga z'igihugu niyo mpamvu rwose icyo nabashimiye ko barebe uko bizashoboka kose kugira ngo demokarasi yabo ikora neza kandi nabo
murakoze turabashimiye
murakoze cyane
yego ikindi kibazo kuri iryo soko rusange ni urugero ruri hasi cyane rw'ibidandazwa ibihugu bishobora gushoreranira nk'uko twako turabivuga ubudandaje buratandukanye hagati y'ibyo bibazo hari ibyo bihugu hari ibihugu bimaze gutera imbere mu bijyanye n'amahinguriro bishobora kuba bifise ibidandazwa byinshi bishobora gushora muri ako karere n'ibindi aho amahinguriro asa n'ayatariho. Icyo kibazo baravuga ko ubudandaje hagati y'ibihugu bya Afrika ari ibice nka 15 cyangwa 16 mu gihe nko mu karere k'Iburaya ari ibice byinshi cyane birenga na 60%. Icyo si kibazo gikomeye cyane kuba ibidandazo bihagije bitariho, bazohererekanya ibidandazo wa gute? Pierre Clavé.
Intambwe ya mbere yari ikomeye yari uko akakarere gashyirwaho. Ubu rero ibi rero ni muri pratike rero ingene bizogenda mu bikorwa ingene bizogenda. Ibyo ni itegeko ko abantu bataza kwiyumvira igihugu kimwe kimwe cyangwa ari agace kamwe kamwe nk'uko usanga nka hariho nka ESA hirya hakabayo nka CDAO hari epfo hakaba nka SADC. Ni ukuraba rero ingene ngira hagati muri utwo turere twari dusanzwe tuhari ubwa mbere na mbere boraba inguvu boshyira hamwe kugira ngo binjire bagire icyo bahura ku mugabane wose wa Afurika, bavuga bati aka gace tubona ko twebwe icyo twozana icyo dukomeye ko abandi batoba bafise cyo bari iki icyo mukeneye mu kuyikura naye sikavuga uko nyene cyangwa CDA ikavuga gutyo. Ubwo ni uburyo bumwe bwo kugira ngo bashobore kuraba ingene hoba umuvuduko munini wo kugira ngo ibibuze bishobore kuba. Ikindi cyose ni ukuvuga ko Afurika ikwiye no kwiyumvira ikavuga iti mbega ko umuco wo gukorera hamwe ngira basokuruza bo bari bawufise mugabo muri iyi myaka inyuma ya independence. Ikiboneka ni uko amenga hariho byo kwigungira ko bituma mbere no gukorera hamwe bitashobotse cyane. Ikinezereye cyane ni uko n'irishyirahamwe rigiye hariya muri Ghana ni igihugu ngira umupapa wa umuse wa panafricanisme nyine umwe mu bayivutse cyane Kwame Nkrumah avamo. Twizere ko yoba ari nka symbole nziza abantu bazokurikiza kugira Afurika by'ukuri ibone ko ikwiye gukorera hamwe kugira ngo amahirwe y'umunyafurika ashobore kwiyumvirwa ukundi gushasha uwo munsi kandi nk'uko abagwaniye independence babivuga. Ubundi bwobwo bidahindutse nyene nta gishasha kizoba kije hazoba ari iyindi ntambara izindi ngorane ubundi bukene kinyizwa. Rero nibaza ko ari ibyo bantu bakwiyumvira gukorera hamwe.
Ego turasigaje gato y'umunsi y'umunota. Weho Emmanuel wabivuga ku iki muri make cyane?
No kuvuga yari 15% kubera kuko hari inzitizi nyinshi. Ubu rero buguruye bakazogabanya ajya amasarisi amadura do rwame bagakura ibyo bita obstacle non sarisi bakoroshya amaprocedure y'amadura rwame n'ibindi. Ndakeka yuko bizohava bikiyongera. Icya kabiri nibagira iyo porogaramu yo kubaka izo infrastrukture abantu bagashobora gutembera n'ibidandazwa bigatembera atandambanye bitarenze ku cy'Iburaya cyangwa ahandi nabyo bizotuma nibaza yuko bizodandazwa bwiyongerekana.
Murakoze.
Ahubwo rero bizosaba ibintu birenge cyane porogaramu ndende.
Yego murakoze.
Nk'uko mubibona ubumwe bwa Buraya
bugezweho. Murakoze. Umwanya uraduheranye. Murakoze cyane. Barabatumire Emmanuel Nkengurutse yari yahoze ari umuhanuzi mu bushikiranganji bujeje ubudandaje mu Burundi, akaba yabaye na senateur mu Burundi, akaba yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Kigali mu Rwanda hamwe na Pierre Clavé Nsengiyumva akurikiranira hafi ivyerekeye politike, akaba yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi. Tukako turavuga ku isoko rusange ryo muri Afurika ryatanguje GS ku munsi w'Imana ku rwego rw'abakuru b'ibihugu mu gihugu ca Niger. Dushimiye rero mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro, ababanjije ibibazo bagashikiza ivyiyumviro. Tubatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.